Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya uno mwanya.
Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye
twebwe tuvuga gusa mu mwanga wadasigana itonda kujanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yo kwiyeteraniriza ku butegetsi twebwe nabandi banyapolitiki turabe ingene twoterinda ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020
kubwanje umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi ataco binona ataco bikanga badakibaguzwa.
Abanyepolitike Evariste Ngayimpenda aramutswa umugambwe w'Iprona utazi n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Abel Gashatsi wa Iprona itemewe n'ubwo bushikiranganje na Jacques Bigirimana wo muri FNL bompi uko ari batatu bavuga ico biteze ku biganiro bihuza abarundi vyongeye gutangura rusha muri Tanzania kuri no wa mbere iyo nkuru turayigaruka ko handi hato. Nongere ndabahe ikaze makuru y'u Burundi twafitiye kuri no sango ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania leta y'u Burundi yitavye ivyo biganiro abaserukira batavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'amashira hamwe yigenga bahunze ntibitavye ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika rusha Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikiranira hagufi ivyo biganiro.
Ibice birenga 90% vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania n'abatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko urutonde ruvyerekana. Muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Harimo na Gatogwasa icegera ca mbere cutwara inama nshingamateka ariko yitavye kubw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL. Abandi bitavye n'abaserukira amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe na bamwe baserukira amashengero naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye ni nka Charles Nditije atwara urunani Senarede rutavuga rumwe na leta byo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambwe MSD n'abandi n'abaserukira amashirahamwe yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro vy'umuhoza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye. Mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika ibiro vy'umuhoza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko bararabahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga. Ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivuga gwa no muhuza. Muri ivyo harimo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza kubona hari abatavyitavye avuga ko atari vyiza na gato.
Turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa atabapfungirwa ubusa atabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye.
umugambi prona uri muri leta utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022 ariko nihinduka gibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma
tuvuze ibiringo ntituba ntituvuga ibiringo cumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa mu mwanga w'adasigana ipfunda kujyana n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi twebwe n'abandi banyapolitiki turaba ingene twoterinda intambwe yo kwitegurira amatora y'2022
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
twiteze amahoro ibiganiro nivyo kurabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikaja mu ngiro n'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba kubwanje mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa
mu bihebe imana baje gusukamwo mabisi nkuko babyivugira harimo Sheikh Sadiq Kajandi atwara umujyango w'abayisilamu mu Burundi
igikuru muri ibitwebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo kwigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe naco kuko imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi canke ngo ababintu babandi
umuhuza avuga ko giteze ko bazoshika ku nyisho itomoye kuko ari ibiganiro nyezina ibiro by'umuhuza hame n'igihugu ca Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro n'ibiganiro biriko bihera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha nko ku birometero birenga 30 nabamenyesha makuru bibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri Tanzania habe nabavuye mu Burundi bose twigijwe kure yahabera ivyo biganiro vyabaye ngombwa ko ibiro vyo muhoza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera ivyo biro bisegura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indane mu biganiro kimenyekana vuba Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukuvuga ivyo biganiro runani Fenadebe ruharanira neza y'abana ruvuga ku ibazo vy'abana vyibagiwe mu bizokwiga inkuru tubazamenyesha makuru wacu Bujumbura eloje irika neza
Runani Fenadebe rumenyesha ko naho rutatumiwe mu biganiro biko bibera yarusha muri Tanzania rushimishwa no kubona begwa n'ibazo vy'abarundi bari kumwe n'umuhuza mukapa basubiye guhura kugira ngo batore umuturama w'ibazo vya politiki igihugu kirimo urwo runani runemeza ko rukurikirana cyane ivyo biganiro nikizobivamwo bitewe n'uko rwitaho ibibazo vy'abana barenga ibice 60% vy'abarundi bose Ariko rero muri Fenadebe basanga atakibanza abana bahawe muri ibiganiro Jacques Nshimirimana mukuru wa Fenadebe
by'ukuri biboneka yuko abatunganije ivyo biganiro batashize imbere cyane ikibazo cy'abana bahuye n'ibibazo mu 2015 bagerageza kugifatira mu kivunga cyo kimwe n'ibindi bibazo bakibagira yuko abo bana ababa bapfuye abatandukanye n'imiryango yabo abashurashujwe abagiriwe amabi atandukanye abo bana bo bataruhara na rumwe baba bagize mu bibazo bya politiki igihugu kiba kirimo rero ico nticatunezereje na gato ku bwacu abajeje rutunganya ibiganiro kujya bagize urutonde rw'ibindi bibazo byo kwiga ko bari gushiramo ikibazo cyo kwiga ingene abanyepolitiki b'abarundi bakwiye kwamana ntajyo bakingira abana mu mvugo no mu bikorwa vyabo mu bihe vya politiki baba barimo turabizi uko iby'abarundi bihera mu mvugo bihera mu gutyozanya kandi bariko baratyozanya abana baba bavyumva iyo bariko bahamagara abantu kuja guhakana iki canke kiriye ntibahora bayibuka kubuza yuko abana badakwiye kuja muri ivyo byose rero bikatwerekaye yuko hamwe bajeje utunganya ganiro ico batagihagaze ko cane nejo tuzosubira kuja mu njyane nka Benize
izo njyane nshimira imana sigura ko zatumye abana 2,263 baja mu ngorane nyuma y'intambara yo mu 1993 mugabo yibutsa kwiyarusha mu mwaka w'2000 aho hasinywa amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara izo bibazo byirengagijwe hagahamagarira abaganira ubu kudakora iryo kosa
mu bibazo arusha ya mbere itatoreye umuti ni kibazo c'abana bari babaye impfuvye mu myaka y'1993 n'ukuduga abo bana hageze igihe baba bagira hafi 250,000 hanyuma ikindi kibazo ni kibazo c'abana bagira hafi ko 18,000 bakoreshejwe mu gisirikare bakoreshwa no mu mihari yagwana ivyo bibazo ntivyigeze biganirwa ko yarusha bisigura yuko hari gihe abaganira bafata abana yo kumengo sasa abantu umenga ibibazo ntibereke kandi bibakora ko kuko iyo babiganira ko uyu munsi ntituba dufise abana bavuye mu gisirikare abandi bakavoma mihari gwana bakaca bajanwa mu mihana yabo atakintu na kimwe batekerewe ataninyigisho bahawe zo kugira basubire kubana neza n'abantu inyuma y'imyaka n'iyindi bari ku rugamba rero turifuza yuko arusha ya kabiri itokora iyo erere kuko niba yibagira abana nibo bonyene bazoshira mu ngiro ibi abarundi bazoba basezeranye kuko ntibazoguma ari abana bazocika abantu bakuze hama nabo baje ho commande batwara igihugu
ibiganiro bihuza abarundi bayinjuru ya kane bitumwa ko hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 mu kwezi kwa kane uyu mwaka muhuza mukapari yashikirije ko yifuza kubirangiza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene naho vyagiye bidindira kuri inchuro abavyitavye bavuga ko bizeye kwiyarusha bazohafundikira ijambo rishika ku ngingo zitomoye zotuma igihugu kiva mu matate ya politike kimaze mu myaka irenga ibiri eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Juge America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda makuru tubafitiye turabandanirize mu ntara ikawa ishowe n'abakenyezi heradugijwe igiciro muri ku makoperative ashoregwa kwa barimye ibikawa bo muri commune ya Giteranye ntara ya Muyinga ako karusho kadahabwa abagabo kangana n'amafaranga 50 ku kilo ibindi kwino nkuru na Jean Bosco ndarurinze akuri Juge America imuyinga
muri komine ya Giteranye ikawa zishoka ku itonorero rya koperative kanura tubone kure ikawa ishoka yose kuri iryo tonorero ifise umuguzi wo mu gihugu cy'u Japani umuguzi abikije kuri iyo koperative yafashe ingingo yo kuduza agaciro k'ikawa ishowe n'umukenyezi yarayirimiye Hirame Bareveriano arongoye koperative kanura tubone kure
umwaka wa mbere barashoboye kunyungikira amafaranga aguzwe impene zihuye n'abagore bose bashoye gushora haki haba ibintu byo kuza barafashanya bashamuriranira ubu bafise impene nyinshi gose cyane imyaka yagiye ikurikirana naho baki baza baronka amahera 55 ku kilo cyose ni ukuvuga buri mwaka uko bashoye ikawa baca baronka 50 ku kilo abagore gusa mbw'abagabo bataronka
Hirame ba avuga ko ikawa yari giye gusubira inyuma kubera umukenyezi yakumiriwe mu iterambere ryamukako ati na uhavuye icyumviro cyo kuyiduza
ayo mafaranga bayahabwa kugira ngo bakunde igitegwa cy'ikawa biyumvemo mu iterambere na cyane cyane kubera yuko abagore benshi bakumirwa mu iterambere ryo mu ngo mu cyane igitegwa cy'ikawa ukaza gusanga umugore niwe akorera ikawa niwe agira gute umugo hageze kwamura kandi akaba ariwe yamura umugo hageze guhembwa amafaranga agahembwa umugabo gusa abagore bacye bacika intege mwico gihe aha rero habaye kugira ngo tubagarukire tubereke yuko ahubwo akwiye gutekunda igitegwa cy'ikawa
abakenyezi baremeza ko bari barahebye ikawa kubera ataco bayironkamo
abo badata buja bo batware bacu nyene tubana nibo bimenya nawe nyene bagusoniye bakaguha umunyu washimye ivyo sibure bakuguriye nk'agatenge mugabo unyi twebwe baragize nyene hamwe ikawa ziwacu zigira kamaro nyene bakadushirira ko n'inyongera y'amafaranga 50 ku kilo nico caciye kinyongera n'intege zo kugira nanje ntere izindi
uno mukenyezi avuga ko uno munsi atagitega amashi umugabo mu kwigurira gahuzu
umugabo akagenda kakirizo kawo amafaranga akakira agashira ku nyuma twen turonko bagiye imana yakuzana akaro kutumesa canka kunyu ugashima agatenge ndigurira kubera karusho dukura mu cooperative kuduka twashutudushora muri cooperative
mu ntango ako karusho karahaswe gucanishamo abagabo abagabo n'abagore bashorera ikawa ku itonorero rya koperative Kanura tubone kure yo mu giteranyo. Nyandwisani numwe muri abo bagabo.
Ngize gutya mu nyuma numva ngo babongeje 50 ku kilo. Erega twari idoze na prezida wa koperative dushaka kumushwanira. None twebwe tuko mutatwongeza no kubera. Yadusiguriye avuga ati burya tugira dukundishe abadamu igitegwa cikawa. Nyimba waho ruja kuzikorera wenyine atagufasha. Aturero agira bora kamaro. Nimwamubanye neza mu rugo. Zijya ntungwa zizi wawe zizokugirira kamarejo. Ajya amafaranga y'inyongera nyamba yahora kugora kugitenga zocigurira. Mugabo tumaze kuyibona kabisa wabadamu benshi batahora bakurikirana igitego cikawa ubu mbere ni wabazikurikirana busumba. Ubu tumeze nk'abahiganwa.
Bagende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara Muyinga ajejwe ubutunzi arashima iyo ngingo avuga ko hari hasanzwe hari guhimiriza ayandi makoperative kugira akore nkuko
baya hari hasanzwe ndi hari onihimirizwa za cyane cyane mu makoperative ko kawa irimwe n'abagore nayo nyine ifite agaciro hari amafaranga y'inyongera batanga ku kiro kugirango bashobore guhimiriza abafaso n'ibyango nabo nyine bijutishwe icyo gitego na cyane cyane ko ari no mu mugambi wo kugira ngo mu rugo hashobore gufata igufatwa ingingo ifatiwe hamwe n'umugore n'umugabo ubijyanye no kubungabunga umwimburu.
Muri komine ya Giteranyi abakenyezi 155 bashorera ikawa ku itonorero Kanura tubone kure baramaze kugira ibipimo by'ikawa biganzira. Muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Unaho duhe ikaze mugenzi wacu Yana Itangishaka mu kiganiro na Jules Manirakunda umukuru w'urwaruka rw'umugambwe Frode Bunyakuri hamwe na Arnaud Irakoze atwara urwaruka rw'umugambwe Iprona baragaruka ku biganiro bihuza abarundi biko birabera Arusha. Jules yatangura avuga igituma kuri urwaruka rubwirizwa kuja muri ivyo biganiro.
Ikigo turaraba ku rutonde rw'ibiganirwa i Arusha ndetse turaraba ndetse n'abatumiwe ndetse n'imigambwe izayitandukanye yatumiwe. Turaraba n'igisigiri cy'urwaruka cyangwa urwaruka batumiwe ubona yuko uruhara runini y'urwaruka rutasubiye kuko ntihenze bashoboye gutumira urongoye inama nkuru y'urwaruka Monsieur Laste baratumira n'uwo muri Sodebu Monsieur Patrice kugera kuri ino saha rero abo nibo bamaze kumenya bamaze gutumirwa. Tukaba tuzi ko imigambwe iza yatumiwe muri ibyo biganiro ifite imigambwe 30 irangira arenga bivuga ko mu migambwe 30 hatari guseruka abajene babiri gusa. Turazi ijurira n'ijambo rya Sodebu Nyakuri cyangwa rya Iprona cyangwa undi mugambo runaka bari mu gihugu byaba byiza tubonye n'ubundi rwaruka rugiye gasirura iziyumviro. Ubona ko hariho abatandukanye, hari amashyirahamwe yigenga, hari za Union Europeenne nibo babwiriza gufata mu ibibazo by'urwaruka kuko nariya musanzwe muzi yuko urwaruka muri rusange twebwe ntiduharanira ibyo byicaro bya politike twe turira amahoro tukarira iterambere. Twari gusaba rero iyo Union Europeenne ikadufasha urwaruka badufashe kiyungunganye badufashe muri ya migambi yacu le projet fera boye baduha amafinansi matwikorera imigambi y'iterambere tuhe kwama tuzerinze nk'uko bagiye barabivuga batubeshe kuna kuriya hagiya rero mu jambo ufiye sigiza gusubiza bivugire rero nico gituma twasabye ko bari gushyiramo igisigiri kiboneka tugwaruka narijya mona yo kigihugu cy'u Burundi hanini kigizwe n'ugwaruka muri rusange mu bice 60% biravuga yuko ari ugwaruka kandi niko biri. Ugerageze karaba mu bantu ijana baba bari muri tere cyangwa mu rubuga runaka ubura benshi na 6 cyangwa 8 ku isi ari urwaruka.
Namwe Arnaud Irakoze mu mugambwe Iprona niko mubibona, mubona urwaruka rwarukiye kugira igitigiri kinini inya kurusha abatumiwe?
Njyewe kuganje urabye politike mu Burundi ukuntu imeze, urabye urwaruka ngene rungana, urabye n'uruhara rwarukwa rugira mu matati aba ngore za politiki ziba mu Burundi, urabye muri kahise, urabye no mu byabaye, urabona yuko urwaruka ariko rushirirwa n'ingaruka zimbi cyangwa nziza ziba byavuye muri politiki n'abarekora kina politiki. Rero nanjye kubwanye nabona yuko urwaruka rwategezwa guserukirwa mu biganiro nk'uko byari byabaye ngaha mu Burundi. Aha mu Burundi ibiganiro byabaye baratumira urwaruka rwo mu mice itandukanye kandi ku rugero rushimishije, tukavuga tuti bari kugerageza bagatuma urwaruka nk'uko udaserukira Conseil National de la Jeunesse ihuriro ry'urwaruka yagiye ari umwe bari gutumira urwaruka rwinshi, tukagenda kubwira berekana yuko ugwaruka nagone ibyumviro byabo barubabivya babirindiriye barabe ico boterera.
Ingarutse kuri wewe Jules, wavuze yuko mutaharanira inyungu za politiki, ariko mu byukuri kugira ngo hagire igihindutse ku rwego rw'ibijyanye n'ugwaruka, mwari mukwiye gusaba kumbure mukaja mu nzego zifata ingingo. Mubona none ugwaruka goba gwaragiye yarusha rutosaba yuko nabo nyene baja mu nzego zifata ingingo mu gihugu kugira hagire igihinduka ku nyungu zanyu.
Ego me nyakubaha Oriane ndabashimye cyane cyado mubajije ni cyiza kandi ndaki numva notishura neza ukugukurikira. Nkuko mubivuze n'ibyo navuze ntindi duharanira ibyicaro bya politike nyirizina, ariko turabiharanira kuko ushima tubiharanira twaserukiye ugwaruka gwo mu migambwe so sinokideha. Ariko ahanini ugiye kuraba aye mwumva ngo bariko baraganira n'abantu usanga benshi baba ariko bagwanira ibibanza bya politike bya mbere. Ni ukuvuga nk'ubu abariko baraganira benshi murazi yuko batanguye kuvuga ibiganiro barondera ikibanza cya mbere simukuru w'igihugu, alors que kirya n'ikibanza kimwe kandi gitegerezwa kubamo umuntu umwe kandi gitorewe n'abenegihugu. Ibyo rero ugwaruka ibibanza bya politike naje twabishobora, ariko hariho ibibanza tutemererwa, ariko tukizera ko politiki igenze neza mu gihugu abo barongozi bacu batwaye igihugu neza bagafata ibibanza byabo natwe ibibanza by'iwacu kamene nk'ibyoburamwo. Nayo mpamvu tumubona tuzo turabisaba ko n'ibi biganiro twari gutumizwa natwe turabisaba iruhande rw'ugwaruka twari gusaba, kuko ariho byinshi batariza no mu ibiza shingiro ryahora no mu masezerano yarusha bavuga ngo arikwiye ugwaruka burya ubura tutavuga.
Tugarutse kuri wewe Arnaud, nawe ugize icyongera ko kuvyo narimbajije, ariko kandi kubijanye na kimwe mu bibanza kumbure ugwaruka rubona yuko rushobora kuyobora neza canke rukwiye kujamwo mu nzego zifata ingingo canke ministere ugwaruka mubona yuko gwoserukira kandi rukagira ico ruhinduye ni nk'iyihe mwifuza ko mwobonekamo cyane?
Murakoze cyane. Mbere ko nishura kuri ico kibazo nagomba ntange neza intumbero yanje. Jewe ndiko ndavuga yuko ugwaruka gwotumirwa ku rugero rushimishije, zende ugwaruka serukira umugambwe hama umugambwe wacu watumiwe. Ariko gituma kandi aho umugambwe uhagaze najya niho mbamagaze, ariko gituma avuga yuko bari gutuma bagira ugwaruka gwinshi, hari ibibazo bimwe bimwe byihariye ugwaruka cyane. Hari ibyo bibazo nibyo bituma n'ingaruka mbi tubona ngaha mu gihugu nk'ibibazo by'ubukene, uragiye uraraba ibyabaye, ibibazo byo kutagira akazi bitera ugwaruka rusha rubataco ruba rufise agaca ruza mu bintu bitameze neza, batubiyeho n'abanyapolitiki babwira bashobore bahanira inyungu zabo. Urasanga ibibazo byerekeye ugwaruka nk'ibyo by'akazi by'ubukene, ugwaruka rwa rukwiye guhura kugira gusanga intumbero yayo, ruvuga icyo rushekiri, ruvuga icyo rusaba, kugira kubera ibyo bibazo twarabonye yuko ari byo bituma ugwaruka rujya mu bintu bitameze neza, bijya byo kurwana by'imigumuko ugasanga ibikigenda nabi. Hama ku kibazo ngwaruka muravuga yuko ugwaruka icyo gworonka kugira rubyerekane ko muserukira aho goja, hari ugwaruka rero mu nzego zinyinshi. Hama ikibanza navuga ati ngo kirakwiye ibyo bivana n'ubuzima bitanga, hama ikibanza hajya ubuntu burihabwa ashobora kuvuga ngo turabaye ikibanza mbwo hagiye ugwaruka tutabishaka kugurana ibihugu ugwaruka ntibironke, twebwe tuharanira gusa yuko inzego zose kugira ugwaruka zorajamo kubera urabye bwungane mu gihugu, urabye n'intero yabo mu kubaka igihugu irakenewe misi yose. Sinoshoka kuvuga ati iyi ministere cyangwa iyi pose itwironse niho ugwaruka gushobora kuba rwiko ruraboneka, we dusaba ko inzego zose boze urajamo kandi ibyimbiro byabwo boze barifatira ko iyo bariko barafatira ibintu by'igihugu.
Birumvikana cyane, urakoze cyane. Ibibazo ni byinshi, turaza kugaruka kuri bimwe mu byo mubona byabaye impamvu ruhagarara rwabaye mu gihugu cy'u Burundi, n'icyo kumbure mwifuza ko cyumva muri ibi biganiro. Twumva ko bishobora ko ari bya nyuma kugira ngo hatoregwe umuti mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tuje ku murongo duhe akaryo abandi banywanyi biradijwe rya Amerika bariko baratwakura, hariyo na bariko baratwakura kuri Facebook, nabo nyine turaza kugerageza kugusoma ibibazo byanyu. Duhere kuba ari ku murongo wa telefone. René, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Urahura komeye?
Urakomeye cyane, kubyihugu turashimye.
Ni byiza cyane. Ikibazo ku ruhara rw'ugwaruka ubufise ni nk'iki? wavuze mu ntango yuko havuye muri ibi biganiro ikintu ciza kuri wewe nk'ugwaruka ikintu ciza kuri wewe n'igiki
ikintu cyiza ngomba kuvuga yuko nibaganire abahuje batahuka abanyepolitike bari hanze batahuka kujya igihugu kiriho kirahumba cyane gisa abana b'igihugu barenga 1500 bizahungiye mu bihugu bitandukanye gifise inzobere za politike z'incabwenge ziri mu bihugu igamine byacuragiye abo iyo bakaza bari guteza imbere igihugu gutyo nibaganira bagashyirana ku masezerano y'amahoro bakamwumvikana bakatahuka kandi natwe ugwaruka duje turonka agahengwe hama natwe umuntu wese akora umugambi atekaniwe ari mu gihugu cyiza cyari hantu bazifatiriza hagarara
duhaka ryo babatumire bagirisho bashikirije ku byo ne yavuze Jules Manirankunda ivyo je René yavuze ko hova mu kintu ciza mu biganiro nk'ugwaruka nti hari hakwiye yuko mutomora neza ico kintu ciza n'igiki cobashimisha kugira ngo mwumve yuko hagiye kuza amahoro mu gihugu ni nk'ikihe kuri mwebwe canke mu mugambwe wanyu ni nk'iki kimwe mu bintu vyiza mubona yuko bikwiye kuboneka muri ibi biganiro nk'igiki
ego ndabashimiye Oriane banje no gushimira mugenzi wanjye umutumire mugenzi wanjye aho no yavuze ibintu bikomeye cyane aho yagarutse uruhara rw'ugwaruka mu byahitiye nibaza ko Rene yavuze ko ari mu bumanuko bw'igihugu turabya kahitiye muri igihugu cy'u Burundi guhera mu 2015 ndetse n'imbere yaho ugenda urarara ibyagiye biraba byose guhera kuri ba Rwagasore bicwa n'ugwaruka ugwaruka rwahenzwe kubera barubwiye ngo tuzoguha iryo jambo rero twebwe ugwaruka guno munsi muri iki kinjana tugezemwo iryo tugomba gusezerera kumbure abaturongoye mu migambwe n'uturongoye mu nama nkuru y'ugwaruka ntitubarengera turabubaha kandi turizera uko bagiye tuvuganye ariko hajya informasi iraba deforme kenshi twarabibonye iyo turi mu maformasiyo isiyela hari igihe bakubwira ko informasi ukuntu yayitanze atari kwishikira abo desitinateri rero byari kuba byiza natwebwe twitwa indongozi duserukira urundi rwaruka ndetse apana ubwo mu migambo gusa n'ubwo mu mashyirahamwe yigenga barahari twari kugenda twebwe urwaruka rwo mu migambo tugatanga ibyumviro politiki bitwova ngo dusabe minisiteri nk'uko mwari mwabitubagize ariko ko nibo dushaka minisiteri tubone ko harimo urwaruka rwaronse usanga ariko rugakorana n'abahumure tujye turiga ni naho tuzovamwo indongozi nziza nibaza ko Rene iyo dutahura muri ubwo buryo
Arnaud irakoze nawe ugira icyo ushikirije duga ku ijambo
bo murakoze cyane kunsubiza umwanya ngo ugira icyo ushikirije ibiganiro biriko biraba bihuza abanyepolitike cyane cyane biriko biba igihugu kisho kitegura kuja mu bihe bihambaye urabona Burundi bwarenziye mu nzira ya demokrasi hama ibiganiro ko biko biba abandi matora ariko aritegurwa ahageze ko tuyitegurure yo mu 2020 reka ntete twese kuyitapa rero mu biganiro bariko baragira cyihuta urabona ni biganiro biko bibayo atankoze biko biravuga kandi byiza ko abanyarwanda bazaganira atama ko atari uko byari kumeza ubwa mbere uwo mbone ico bwo kwihutira bwo vugana cyane cyane kucerekeye igihe amatora yotunganywa hakitaba bose abantu bose bayashaka kuyajamwa bakayitaba kuko nta yindi nzira y'umuti muri ibi bihe n'ubuntu ubutegetsi buronkwe cyangwa ubutegetsi mutabushikiri n'amatora
akabinonga hariyo duce dusozera ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye kuri kano kanya Diane Nahazo na Fatuma Alimasi Kalala mwari kumwe tubifurize kugira indwi nziza naho ubutaha.